ini News with America. Izwi cha Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwana musa shuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 23 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 kuri miko muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Uvira kiri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashise impunzi z'abakongomani zo mu bwoko bw'abanyamurenga 300 zivuga ko ziriko zihunga ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi bimaze iminsi bikogwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe.
Inka ziragenda ku munsi ku munsi, abana ntabwo kurya bafite, imvura bagomba kurara mu mazu, ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane.
Uyo ni umwe mu banyamurenge bahungiye mu gisagara cya Uvira. Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yo mu karere, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidele turahera aha muri Leta Zunze za Amerika. Ambasaderi w'imfatakibanza wa Amerika mu gihugu cya Ukraine yaritabye ubutumire bw'abategetsi mu nama nshingamateka ya Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Yashikirije ko yabwiwe n'ibiro bya Presidensi ya Amerika ko byari gushobora gutanga imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine mu gihe icyo gihugu cyo kwemera ku mugaragaro gutohoza ku bademokrate hamwe na Joe Biden ndetse n'umuhungu wiwe William Taylor. Yabonanye mu mwiherero n'abashingamateka mu matohoza ku byaha Perezida Trump yoba yarakoze byotuma akurwa ku butegetsi. Yabeshuje ibishikirizwa na Perezida Trump nyene, yama yavuze ko atariko arondera inyungu ziwe bwite mu gushaka guhungabanya ubwo uwo bashobora kuzohiganywa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Igikuta bibitero bya gisirikare ku bakirde bo muri Syria kuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yababwiye ko bakirde bose bavuye mu buraruko bwa Syria. Turukiya yabishikirije jo ku munsi wa kabiri inyuma y'amasaha make ikiringo cyumvikanywe ko cyo guhagarika imirwano no gutanga gahengwe kirangiriye. Umwe mu bategetsi ba Amerika yavuze ko Washington iriko irakorana na Turukiya kugira iyo ntambara ihagarare burundu. Turukiya yatanguye ibitero igihe Perezida Trump ategekeye ko hafi abasirikare bose ba Amerika bava mu buraruko bwa Syria aho naho haraheze indwi zibiri. Abashingamateka b'Ubwongereza ejo kuwa kabiri baranse kwemeza umugambi w'umushikiranganji wa mbere Boris Johnson wo gukura Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi. Imbere y'iryo tora umushikiranganji Boris Johnson yari yatanze integuza ku depite ko nibaramuka batemeje iyo ngingo yiwe yo gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburaya azotuma ko ayandi matora. Ubumwe bwa Buraya buriko burihweza nimba bwoha Ubwongereza ayandi mezi atatu gushika mu kwezi kwa mbere mu cizere ko abashingamateka bakigonangwa boteba bakavyeza. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka ka muntu Amnesty International rishikiriza ko rifise ivyemeza ko hari ibyaha byo mu ntambara byakozwe n'impande zibiri zirwanira kugenzura umurwa mukuru Tripoli wa Libya. Muri raporo yaryo ejo kuwa kabiri, Amnesty ivuga ko abarwanyi bishe abantu bakoresheje ibirwanisho biturika mu mihana yo mu bisagara bibamwo abantu benshi. Izo ntambara zatanguye igihe Generale Khalifa Haftar agenzura akarere k'ubuseruko bwa Libya ategekeye igisirikare cy'igihugu kwinjira i Tripoli kurwanya inteko z'umushikiranganji wa mbere Fayez al-Sarraj agenzura uburaruko bushyira uburengero bw'igihugu cya Libya. Imigumuko ivanze n'imyirekano yabaye muri Shire jo kuwa kabiri ku munsi wayo ugira gatanu yikurikiranya yatumye leta igumizaho ingingo yo kubuza abanyagihugu gutembera mu ijoro mu gice cya kabiri cy'igihugu cyose. Ugutana mu mitwe hagati y'abari muri iyo myiyerekano n'abajejwe umutekano kwahitanye abantu bashika kuri 15 nk'uko leta ya Santiago yabishikirije jo ku munsi wa kabiri. Iyo myiyerekano yatanguye mu ndwi iheze inyuma yaho leta idugirije ibiciro byo kwiyunguruza mu murwa mukuru Santiago mubice bine kwijana ibyatumye habagashavu mu banyagihugu abayigaragambya baraturiye ibituro byo kurindiriramwo ama metro amabisi baraturira n'amabanki hamwe n'amazu adandarizwamwo anabikorera utwabo bagasaba itanga imihoho rya perezida w'ico gihugu Sebastiano Pinera. Muri Afrika igihugu cha Zimbabwe cyaratangaje umunsi mushasha w'akaruhuko mu gihugu ugenewe kwiyamiriza ibihano leta z'umwe za Amerika yafatiye ico gihugu. Abategetsi ba Zimbabwe bavuga ko ibyo bihano biriko birasinzikaza ubutunzi bw'igihugu cyabo. Umunsi umwe wiswe Anti-Sanction Day uzohimbazwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru w'imfata kibanza Amone Murirwa yamenyesheje ko ari akaryo kukwerekana akamaro k'uwo munsi ku bwigenge ku bijyanye n'ubutunzi no kubaho neza kw'abanyazimbabwe. Abategetsi batari bake b'icyo gihugu harimwo Perezida Emmerson Mnangagwa bamaze imyaka itari mike barafatiwe ibihano na Amerika kubera ibyaha bagirijwe byo kuba baryoje agateka kazi na muntu mu bihe by'amatora byaranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ifatwa ry'amatongo yari mu minwe y'abazungu.
Urakoze Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi mu ntara ya Bubanza hoba habaye ingwano yoba yashamiranije ingabo za leta n'abagwanyi bo mu mugwi Red Tabara wari uvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayishyikirizwa n'umumenyeshamakuru Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Imitumbi itatu ariyo Dondi, Kayange na Masare isanzwe yegereye ikibira niyo yumvikanye umugambo w'amasasu menshi mu bucagucagu bwo kuri uwu wa kabiri. Ababibonye n'ababyumvise bavuga ko cari igitero gikomeye kandi ko baciye bahangana n'igisirikare hamwe na bamwe mu rwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mu gisirikare banse kwitaba telefone y'Ijwi rya Amerika yifuza kumenya uko ibintu biteye aho muri Bubanza. Mu gipolisi niho bagize icyo bashikirije kuri mu maradiyo akarere Bujumbura umunsi ugira uhere atawuramenya ukuri kubivugwa. Moize Nkuru Nziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ko atari gitero ariko arakagwika abantu 15 baritwaje ibigwanisho.
Abagize umutekano bashoboye barashika hakiri kare mbese baraheza bararafana n'ako kazi. Ako kazi rero icyo tubabwira ni uko kari kaje nka kamwe kaza muri guhagarika itariki 11 z'ukwezi kwa kane 2018 nk'uko muri ibyo kagandaguye abantu n'abandi bagakomeza agatura n'amazu. Ariko rero byabereye isomo abajije umutekano n'abenegihugu nacyo bituma rero akaguru keje nako nijoro katagize amahirwe kuko akagwe kamaze guhura n'abajije umutekano nuko bashoboye kukazimanganya kose kuko muri aba bantu bari bakagize abantu 14 bapfuwe hanyuma harafatwa n'ibigwanisho bari bafiswe ibyo nabyo bikaba ari muri 11 cyenda zo mu bwoko bwa Kalashnikov yinde mu bwoko bita ni Kalashnikov hamwe n'iyindi yo mu bwoko bwa RPG.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi avuga ariko ko umugwi wari witwaje ibigwanisho waje ufise iforo nk'iyo mugwi wigeze kuza gutera muri Ruhagarika muri komine ya Buganda y'intara ya Cibitoke ukagenda wisha abantu barenga kuri 26 mu mwaka uheze. Ikindi avuga nuko atabantu bahasize ubuzima uretse 14 muri 15 bavuga ko bari bagize ako kagwi. Ku rundi ruhande amakuru yatanzwe n'abanyagihugu nuko umupolisi umwe yahasize ubuzima n'abantu bataramenyekana igitigiri bahakomerekeye abandi nabo baciye bahungira kuri komine Musigati. Abamenyesha makuru bagaragaje gushika ku rubuga gutohoza inkuru ntibashoboye kuyironka. Ikinyamakuru Iwacu canditse ku rubuga rwacu rwa Twitter kwa wamenyesha makuru babo bane bafungiwe mu gasho cy'ipolisi Musigati ni mu gihe n'amakuru menshi yariko aratangwa n'abanyagihugu bayacisha ku rubuga ngurukana bumenyi aba ni bamwe mu barungitse amajwi yabo babicishije ku rubuga rwa WhatsApp.
Inkuru yo muri kino gitondo nuko abarubere binjiye baciye gihanga muri bubanza baraduga bafata abantu barenga 200 barabatwara n'aba chef de secteur harabatwaye baraheza bagera ku Iranda baca barinjira nkabinjira kabagomba kwinjirira Iranda ngo bacumuke baduge ruguru muzamasha urero bariko ariko intambara iriho
kandi ngo police bagiye kwenda na Musigati niyo barariko ngo nibeshi kose barabere.
Isoko ry'ijwi rya Amerika ryamenyesheje ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho wari wanyuruje abantu barenga 200 harimwo nabo mu ntwaro ku mitumba babakuye muri komine Bubanza ariko inyuma yaho bamaze amasaha nk'atandatu babashikanye muri Musigati ahagana ikibira bahavuye babarekura mu ntwaro hamwe no mu gipolisi barahumuriza abanyagihugu bavuga ko bose inzira atankomanzi kuko umutekano bawugarukanye hagataho ariko abagwanyi b'umugwi ugwanye ubutegetsi bw'u Burundi rede tabara mu itangazo wasohoye bavuze ko ku munsi wa mbere tariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 itariki yo kwibuka imyaka 46 irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu Burundi. Abagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba leta bamenyesha ko Burundi budatekanye nkuko leta ihari mu Burundi bivuga.
Mu Rwanda sentare ya gisirikare iri Inyarugenge mu gisagara cha Kigali yarangije kuburanisha ku ngingo yo gupfungwa canke gupfungura by'agateganyo abantu 25 bagirizwa kuba mu mugwi w'igisirikare cha P5. Abagirizwa bose basaba gupfungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze. Erike bagire ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Ayo majwi y'imodoka na moto bya gisirikare bigenda bikura mu nzira ibindi binyabiziga ngo imodoka zitwara abafungwa baregwa kuba mu gisirikare cy'umutwe wa P5 uhuriweho n'amashyaka 5 na RN sirimo zitambuka amaze kumenyerwa muri iyi minsi abantu 25 baburana. Kumunsi wa nyuma w'iburanisha ry'abaregwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nanone bongeye kubaza mu modoka ebyiri za gisirikare ku rukiko umutekano wari wakajijwe mu buryo bugaragarira amaso. Mu myanzuro ya nyuma kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bane bari basigaye bose nabo basabye gufungurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya. Uhereye kuri retired Major Habib Mudasiru, umucamanza ukuri y'inteko iburanisha yamusabye gutanga icyifuzo cye. Uyu wari wicaye kuguru yakugeretse ku mufariso kubera ukuguru kurwaye yabwiye Lieutenant Colonel Charles Madudu kuri iburanisha ko akeneye kuburana yidegembya. Yavuze ko byamufasha cyane ashingiye no kuba arwaye ngo byamubera umwanya mwiza wo kujya kwivuza. Maze uru Mudasiru nk'uko yabwiye umucamanza kandi binagaragara ukuguru kuzengurutswe n'ibipfuko ahora mu mbago kandi ukurwaye ni kubasha gukandagira haba kumusohora mu modoka kuyimwinjizamo yewe kumugeza no kumuvana mu rukiko haraho bisaba kumuterura. Birashoboka ko uyu wahoze mu ngabo z'u Rwanda igufa ry'ukuguru kwe ryaba ryarangiritse. Ikindi yabwiye urukiko nuko afite aho abarizwa hazwi kandi ko uko agaragara adashobora gutoroka ubutabera. Maitre Paula umurisi umwunganira mu mategeko yibukije ko Majoro Mudasiru 24 bareganwa bafatiwe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko kugeza ubu nta bubasha bafite bwo gusubirayo. Maitre umurisi yabwiye urukiko kuregwa yafashije inzego z'ubutabera mu byo bamubajije byose. Yibukije ko ihamara ukuregwa yaburana adafunzwe bityo ko bamurekura kuko ngo nta ni perezida yabangamira ku byaha aregwa. Undi murundi Jean de Dieu Ndirahira nawe yumvikanye mu rukiko asaba ubuhungiro leta y'u Rwanda maze akaburana yidegembya. Wiyongeye bashobora kubavutsa ubuzima. Umunya Uganda Desiderio Fred nawe yasabye kuburana adafunzwe. Maitre Rwagasore ubunganira mu mategeko nawe ashingiye ku ngingo z'amategeko yabasabye gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Yavuze ko mu nyungu z'ubutabera baburana bidegembya. Yavuze ko gufata icyemezo cyo kubafungura by'agateganyo byatuma n'abakiri mu mashyamba bigobotora imigambi mibisha yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuri uyu munyamategeko kurekura by'agateganyo abo yunganira bakaburana bari hanze byahinyuza ibikunze kuvugwa ko kugera mu Rwanda ari ugufungwa no kwicwa gusa. Maitre Rwagasore asanga nyuma yo kubafungura ubutegetsi bwabashyira mu bigo bibafasha gusubira mu buzima busanzwe. Yibukije ko bamwe mu baregwa n'abo yunganira barimo batazi gusoma no kwandika bityo ko abanyamahanga basaba ubuhungiro binabaye ngombwa babashyira mu nkambi nk'impunzi. yabwiye urukiko ko ruramutse rugize ibyo rubategeka kubahiriza babyubahiriza bari hanze bakabikora nta mananiza. Abo yunganira avuga ko ari ubwa mbere bakurikiranyeho mu butabera bicyo ko batanatoroka. Ni nacyo kimwe kuri Bwana Diogene bihoye iki we na Maître Salim Nshuti umwunganira basabye ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze cyane ko na bimwe mu byaha ubutabera bumukurikiranye habyemera. Uko ari 25 ubutabera bw'u Rwanda burabarega ibyaha bine buvuga ko biri mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko, ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabo ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Barangajwe imbere n'uwari majoro mu ngabo z'u Rwanda Habibu Mudasiru wasezerewe mu mwaka wa 2013. Mu minsi yashize hari amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza majoro Mudasiru ko yarasiwe mu mirwano yacyamiranyije ingabo za FARDC n'imitwe kwa jintwaro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bageze mu Rwanda ku bufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa nta munsi n'isaha buvuga bwabakiriye. Mu bihe bitandukanye hakunze kuvuga ko hari abarwanyi ba General Faustin Kayumba Nyamwasa babitoreza muri Kivu y'Epfo, ariko uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo mu gisirikare cy'u Rwanda akaza guhungira muri Afurika y'Epfo hakana ibi birego. Aba baregwa mu rukiko ku munsi wa mbere bakigezwe imbere y'ubucamanza ubuvugizi bw'ihuriro nyarwanda RNC bwatembejwe irya Amerika ko naho ububazi buvuga ko ari ibirego bwite by'ibiremekanyo. Hatagize igihinduka ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa cumi umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu nibwo azatangaza icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara cha Uvira kiri mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hashitse impunzi z'abakongomani zo mu bwoko bw'abanyamurenga 300 zivuga ko ziko zihunga ibitero by'abagwanyi baba Mai Mai bimaze iminsi bibakogwa ko mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Zimwe mu mpunzi zageze Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho twazisanze ku ruzi rwa Mugaja, zimwe ziri gukaraba, ababyeyi bari konsa abana, abagabo nabo bicaye ku mabuye bari kuruhuka. Batubwiye bimwe mu bibazo bahuye nabyo muri izi ntambara zigiye kumara amezi 5.
Zose z'impunzi nyinshi zihagaze ziri mu bihuru, abagabo baratemaguwe inka zarashize, duterwa na Mai Mai.
Muri make abo dusize ni abantu bameze nabi. Ijambo rya mbere, bafite ubwoba ku buryo n'impunzi zibacumbikiyemo zishobora guterwa umwanya uwo ari wo wose. Inka ziragenda ku munsi ku munsi, abana nta byo kurya bafite, imvura kirabasanga aho bari bahungiye, kuko ntibafite umutekano yuko bagomba kurara mu mazu. Ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane.
Aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari guhungira mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Uvira, aho bagiye banyura bari kunanizwa n'amabariyeri y'igisirikare muri teritwari ya Uvira. Aho FARDC ibasaba kwishyura amafaranga 500 y'amakongomani. Fashingabo Benjamin n'umwe mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi.
Yego turahunze cyane, twagiye duca mu nzira batwaka amabariyeri menshi, umuntu azataka azasibumbi nka 5. N'ubu twise nta kintu na kimwe dufite, turahunze. Biradutangaje cyane kuvuga ngo leta yacu kiraturihisha amabariyeri kandi twaratakaje abantu n'ibintu nta kintu na kimwe dufite cyangombwa, ariko bagenda baturihisha mu nzira duca hose. Dutakaza amafaranga menshi n'abatwikwa ibyangombwa bazagenda babafunga bicunguza amafaranga menshi.
Ni hehe na hehe?
Twaciye aho bita kwa Biziba, baradutotejeje cyane batubwira n'amagambo mabi ngo nitwe twishe, ngo nitwe twateshe intambara, ngo kandi burya dutahi wacu kuko tutari abakongomani. Ni ukugeza aha ku kirungwa baturebaga nabi bamwe bahotegwa kuko nta byangombwa handi tubabwira kuko byahiye, kugeza n'aha muri Nyarubwe hose bagiye badutoteza kabisa n'abandi bibarabara kuko ngo tutakoze baturihisha aho duca hose nta cyangombwa na kimwe dufite.
Umwitse mwishuye angahe?
Umuntu yazayishura bamwe bagiye batanga nk'abafashwe badafite ibyangombwa zasanga amande y'10,000 n'abamabariyeri twatanze 5,000.
Gusa muri uyu mwaka umuyobozi wa gisirikare muri teritwari ya Uvira na Fizi, General de Brigade Rugayi David, yari yasenye amabariyeri yose abasirikare bashyiraho bakishyuza abaturage. John Rukumbuzi nawe ari mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi, avuga yuko usibye izi mpunzi zivuga yuko ziri guhunga ibitero by'abagwanyi bo mu Mai Mai, hari n'abaturage bari guhunga uburyo igisirikare cya FARDC gikorera itongo kibahohotera kibita abagwanyi ba Gumino.
Abenshi bahunze leta Mai Mai ho cyari cyane, ariko leta yagendaga ifata abantu, yabona umusore ngo ni Gumino kandi tayihiga Gumino ntihige Mai Mai, ugasanga abantu mu mihana ikagufata ngo rigumeno itano gusanga ni cross cya gisirikare kandi naho nta warunkije no mu isoko ariko twa bitwazo badukore baturasiye mu isoko naho abantu bose bamigunda bahuba cyatumye bahunga n'abamikenze twahunze amasasu barasiye mu isoko baturasa n'ese bicu umugabo umwe bitarutiriza buzigaho
kuviza intambara zatangira mu minembwe ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwagiye busezeranya abaturage ko bugiye guhosheza intambara ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo bagwanye ibitero bagwanye iyo mayimayi bisa bakanyaga amatungo y'abaturage b'abanyamurenge ndetse bagatwika n'amazu yabo kuko n'uyu munsi imyana muri kivogegwa no mu marunde yatwitswe dadatse ngavuga ku bwizwi rya Amerika ubira mu ntara kibwe majyepfo
radio ijwi rya Amerika i Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Ngaramutse neza, ukwezi kurashize Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite irimo ikora nketi mu muhezo kuri President Donald Trump. President Trump yiyemeje kuyirwanya uko ashoboye kose avuga ko ari intambara. President Trump yatanze amategeko ko abakozi n'abahoza ari abakozi bo hejuru muri leta bagomba kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko igihe ibategetse kuza kuyiha ubuhamya mu rwego rw'aya maperereza irimo imukoraho. Ariko bamwe muri bo ntibabyitayeho barabyirengagije bitaba inteko. Muri bo harimo Ambassador Gordon Sondland na Ambassador Marie Yovanovitch bigeze guhagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine na Fiona Hill wabaye umujyanama wa President Trump mu birebana n'Uburusiya. Nk'uko abanyamategeko babisobanura, presidence cyangwa se irindi shami ry'urwego nyubahiriza tegeko nta bubasha ifite mu by'ukuri bwo kubuza umutangabuhamya kwitaba inteko ishinga amategeko. Yego presidence ishobora kwiyambaza inkiko ishaka kubitambamira, ariko nanone aba banyamategeko bati biragoye kuko presidence igomba kwerekana ku buryo budasubirwaho kw'inteko ishinga amategeko yarenze ku mategeko. Presidence nanone ishobora kwihimura ku muntu watanze ubuhamya ikamwirukana mu kazi. Hano naho abanyamategeko barasobanura ko bishobora gukurura imanza kuri iki cyaha cyo kwirukana umuntu binyuranyije n'amategeko. Uretse kubuza abantu kujya gutanga ubuhamya mu nteko ishinga amategeko, President Trump avuga ko anketi ya Congress idakurikije amategeko kuko inama rusange y'inteko ishinga amategeko itigeze iterana anketi igomba gutangira. Mu ibaruwa yandikiye umuyobozi w'umutwe w'abadepite, umujyanama wa presidence mu by'amategeko yemeza ko iyi anketi inyuranyije n'itegeko nshinga n'imigenzo yemewe. Kuri we kandi anketi irabogamye kuko abayikora batemerera abavoka ba President Trump kuba bahari nabo kugira ngo babaze ibibazo abatangabuhamya ndetse batanemererwa gushaka abatangabuhamya babo bwite muri ya nketi rero aho igeze ubu. Abanyamategeko basobanura ko nta hantu na hamwe mu itegeko nshinga handitse ko inteko ishinga amategeko igomba byanze bikunze gutangiza anketi ari uko ibaje gutora mu nama rusange yayo. Nubwo bwose yabikoze mu 1973 ishaka kurega President Richard Nixon no mu 1998 ishaka kurega President Bill Clinton ariko si agahato. Congress ifite ububasha busesuye bwo kwishyiriraho umurongo n'amabwiriza ngenderwaho muri iri perereza. Ijwi Amerika. Ab'inteko ishinga amategeko ikoraho anketi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamye bayarwanya mu mateka y'igihugu. Trump rero si uwa mbere. Mu 1860 ni urugero, inteko ishinga amategeko yatangije anketi kuri James Buchanan, president wari kuva mu 1857 kugera mu 1861. Inteko yamukekagaho ibyaha bya ruswa. Yarayandikiye ati niyamye nivuye inyuma iyi anketi kubera ko ihonyora uburenganzira bw'urwego nyubahiriza tegeko rwa guverinoma bwo gukora akazi karwo neza n'ubwigenge bwarwo ruhabwa n'itegeko nshinga. we n'inteko ishinga amategeko bakiranuwe n'urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka rushimangira ko ububasha bwo gukora nketi ku rwego nyubahiriza tegeko rwa guverinoma ari ubw'inteko ishinga amategeko yonyine. Ruti nta gushidikanya na gato ko Congress ishobora gukoresha ubu bubasha bwayo yo. Urukiko rw'ikirenga rwasobanuye kandi ko uretse ubu bubasha n'inshingano za Congress zo gukora nketi ku rwego nyubahiriza tegeko kugira ngo uko guverinoma yabo ikora. Hagati aho anketi yasanze nta cyaha President James Buchanan yakoze, bityo rero ntiyigeze aregwa. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mkunda radiju ya Amerika, amakuru n'ibiganiro ya twaitu wafitiye muraka kanya haniwe garukiye, mwakoze kudutega amatwi, muandanye mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
She wanna know the good thing, yeah. But I want to give you some love. She talks about the good thing. She still wanna know the good thing, yeah. If money no day, now wait till she get. She tell me say she gonna run away. She gonna run any better way, yeah. I said, rubber don't day, the baby gonna fail. See the baby don't come again. You don't forget back in a day. I've been the baby to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I think you want make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money.